Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumenaje we Diana nini nahazwe ibiganiro n'amakuru tubafitiye tubihera kuyagezwe hirya no kwisi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe muteze amatwi muri aka kanya tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Igihugu cya Somalia carasibije amatora yarategekanijwe gutangura ejo ku munsi w'Imana inyuma y'amezi abanyepolitike bari bamaze mu kutumvikana muri icyo gihugu cyo mu ihembe rya Afrika. Abategetsi babibwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ejo ku munsi w'Imana. Umwe mu bagize komisiyo y'amatora atashimye ko amazina y'iwaca hagaragara yavuze ko impamvu yabitumye ari uko intara zitarungitse abakandida bazo ku gihe. Muri ako karere nyine leta ya Amhara muri Ethiopia yasabye ugwaruka rwose gufata ibigwanisho bakagwanya abagwanyi bo mu ntara ya Tigre bariko baratera igisirikare cya leta hamwe n'inteko zose zo mu zindi ntara 9. Agenyelu Teshage arongoye leta y'intara ya Amhara yasabye bakiri bato bose imihari yaba yitwaje ibirwanisho canke iyitabifise ndetse n'abifitiye inkoho zabo kwiyunga n'abari mu rugamba rwo kubohoza iyo ntara kuva kuri uyu munsi wa mbere. Tukiri muri Afrika, Zimbabwe yarakiri miliyoni umwe w'icyancu za COVID-19 zahinguwe n'ishyirahamwe rikora imiti ryo mu Bushinwa Sinovac. Ni mu gihe icyo gihugu cyo muri Afrika kiriho kiragwana kugira gikwize incyancu gikeneye mu gice cya gatatu kiriho kibonekeza kigwirirana ry'abandura rigihanze. Izo cyancu zimaze gushika ejo ku munsi w'Imana umushikiranganji w'ikigega cya leta Muturi Ncube yariganiye amenshi makuru ko Zimbabwe yarishe miliyoni 92 z'amadolari ku ncanco imiliyoni 12 zavuye mu Bushinwa hamwe n'izo yaronkejwe n'umugambi COVAX.
Washington, ijwi rya Amerika.
Niyavuga mu makungu, leta zumwe za Amerika izobandanya gushigikira abasirikare ba Afghanistan mu kugwanya abatalibani. Ibi byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na General Kenneth McKenzie arongoye ibiro bya gisirikare muri Amerika. Ni mu gihe abatalibani babandanya gusatira n'ibitero mu gihugu cyose kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Ibitero by'abatalibani nurutavana ko inyuma yaho abo bagwanya leta ya Afghanistan batanguye ibitero haheze iminsi inteko mvamakungu zirongowe na Amerika zitanguye gutahukana abasirikare babo banyuma. Mu nkino za Olympique ziriko zirabera mu gisagara cya Tokyo mu Buyapani ejo ku munsi w'Imana wari umunsi ugira gatatu w'inkino z'umupira w'amaguru ku bagabo mu migwi yaserukiye umugabane wa Afrika. Mu mugwi A, Afrika y'Epfo yatsinzwe n'Ubufaransa ibitsindo 3-4 ikiza ubwa nyuma ku manota ubusa. Mu mugwi urimwo n'Ubufaransa, Ubuyapani na Mexique, urundi rukino ruzoyihuza na Mexique ku itariki ya 28. Mu mugwi C, Misiri yatsinzwe na Argentine kimwe ku busa ikaba gushika ubu ari ya nyuma muri uwo mugwi ku inota rimwe gusa, mu gihe yotsindwa na Australia mu rukino rwo ku itariki ya 28 na Espagne ikazotsindwa na Argentina. Misiri yoca isezerera iryo higanwa. Mu gwi D, Cote d'Ivoire yaranganije na Brazil ubusa ku bundi ibyatumye ikija mu kibanza cya kabiri ku manota 4 inyuma ya Brazil nayo nyine ifise 4 nyene. Urundi rukino ruzoyihuza n'Ubudagi kuwa 28 y'uku kwezi. Cote d'Ivoire niwo mugwi wa Afrika gushika ubusa n'uzoronka amahigwe yo kubandanya mu gice cya quart de finale muri izi nkino z'umupira w'amaguru mu nkino za Olympique.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukawuheje kudushikiriza haya na yandi ni utaba kunze bijwi rya Amerika kwashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio atuvewa akaburungu.com. Njuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda naho tukaba turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Incamake y'amakuru agezweho muri aka gatondo mu gihugu cy'u Rwanda leta yarayongereje iminsi 5 ku kiringo cari giheruka gushirwaho cyo kugumiza mu ngo abanyagihugu batandukanye mu ntumbero yo kwirinda ikiza cha virusi ya corona.
Ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya.
Niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara akavuga bati abaturage bacu barashonje yarangiza akabibima.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu bice bitandukanye by'Ikigali ku murwa mukuru w'u Rwanda bavuga ko gahunda yo guha imfungurwa abanyagihugu bamaze iminsi batava mu mazu yabo kwerekeza cha virusi ya corona iriko ikorwa nabi. Hakurya mu Rwanda naho mu Burundi leta ivuga ko abarenga 125 banduye ikiza cha virusi ya corona mu kiringo c'indwi imwe gusa. Aya makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mube hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Makuru yacu tuyahere mu Rwanda aho leta yaraye yongeye ko iminsi 5 ku gihe cyo gushira mu bikorwa ingamba zari zisanzweho zo kwirindikiza cha virusi ya corona. Ibi bisigura ko ingamba zaguma mu rugo zibandanya mu bice bimwe bimwe kugera ku igenekerezo rya 31 z'uku kwezi. Ku murwa mukuru w'u Rwanda harabidoga ko imfungurwa zihabwa abanyagihugu muri iki gihe batava mu mazu zidashikira bose. Kigali mu Rwanda tuhasanga mugenzi wacu Eric Bagirubusa yagendeye bamwe muri abo banyagihugu.
Twageze mu mudugudu wa Ruhondo mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kigali Inyarugenge mu mujyi wa Kigali. Madamu Janet Iradukunda aho mu muryango w'abantu batanu amaze iminsi mike abyaye umugabo watwara abantu kuri moto avuga ko yakunze kujya hatangirwa ibiryo agataha mara masa.
Baratubwira ati muzagaruke ejo tugezeyo muzagaruke ejo triste yanyu yapfuye se iyo liste ihoripfa. Ibyo rero nibyo twibaza nk'abantu turi muri guma mu rugo. Ndonsa sinabashije kubona iyo kawunga ngo nteke igikoma nkwe mfite umwana urya.
Ibivugwa n'uyu mugore sumwe hariko we Bwana Jean Marie Vianenda hayo nawe atuye mu mudugudu wa Ruhondo avuga ko mu gutanga ibiribwa kubashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo hagenda hagaragaramo ibimenyane.
Iyo mudamu wanjye yagezeyo baramuhakanira ngo ntabwo ari ku rutonde. None ikirushijeho abari kubitanga n'abaturanyi batuye imbere yacu ni amarembo durura yabona baca ku marembo mu rugo bajya iwabo biyandikishije ngo urutonde ngo ntabwo rwabonetse.
Abemeye ijwi rya Amerika ko batarabona ibiribwa bashimangira ko bakennye koko kandi ko nta bundi buryo bakesha amaramuko muri ibi bihe. Uyu mugabo we wemeza ko atarageraho guhita ahabwa ibiribwa mu bambere anenga uburyo abashinzwe kubitanga mu kagari ka Nyabugogo babikora.
Sinshobora kumenya niba bano bantu bakorera abaturage cyangwa se hari abandi bantu bakorera kuko umuturage niba abonye ibiryo ubitanga baturanye atabimuhaye kubera wenda ibibazo bagirana cyangwa se kubera amakimbirane bigeze kugirana aravuga ati ibi bintu leta yewe yarabibagiwe kuko ni umuyobozi w'abantu n'abaturage ntabwo bazi kwivugira.
Uyu mugabo utaza ku rutonde rw'imbere mu bababaye agasanga ari ngombwa ko abahabwa inshingano zo kugeza ibiribwa ku baturage bakwiye kujya babanza kubaha amasomo ajyanye n'inshingano zabo
bakigishwa cyangwa se bagatekereza niba izo nshingano bagiye gukora bazishoboye bakumva batazishoboye bakazivamo. Mbifata nko guteranya abaturage na leta. Ntabwo niyumvisha ukuntu abayobozi bakuru b'igihugu bashobora kwicara bakavuga bati abaturage bacu barashonje nitugerageze tukore mu kigega dushakisha uko dushoboye abaturage batadupfana barangiza bafata ibyo kurya bakabihereza umutwara sibo cyangwa se mudugudu bati dushyikiririze bino bintu b'abaturage mwirirwana yarangiza akabibima hagati aho ngaho ntabwo numva umuturage ukuntu uwo muturage azakunda na leta.
Abayobozi mu nzego z'ibanze bashyirwa mu majwi ko batari gutanga ibiribwa uko bikwiye, Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza. Twashatse kubaza bwana Jean-Claude Niyibizi uyobora umurenge wa Kigali kuri iki kibazo, ariko nawe yatubwiye ko atemerewe kubivugaho. Bwana Niyibizi yavuze ko ibibazo by'ibiribwa bivugaho n'inzego zimukuriye. Ku murongo wa telefone ngendanwa, bwana Yimingabo Nziza, umuyobozi nshingwa bikorwa w'akarere ka Nyarugenge, ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje. Byabaye cyo kimwe no kuri bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Gusa mu minsi mike ishize, bwana Samuel Dusengiyumva, umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, yari yatangarije Ijwi rya Amerika ko hari ibiribwa bihagije byo guha abaturage. Aha yavugaga ko wagira ikibazo yakwitabaza ubutegetsi banyuze ku murongo wa telefone.
Twashyizeho uburyo bw'imirongo itishyura ndetse n'ibiganiro bitandukanye, ku buryo umuturage wese waba yumva akeneye ibiribwa bataramushije ku rutonde arabigaragaza, akaba yabivuga bigahita bikemuka tukamugezaho ibiribwa. Hari nimero zitishyura za buri karere, ariko na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ifite nimero itishyura 5353 bayihamagara, ariko nanone n'abayobozi b'inzego z'ibanze bamutwara Shiro, abakuru b'imidugudu biteguye gukomeza kwakira ubusabe bw'abaturage kugira ngo tubashe kubagezaho ibiribwa mu gihe kigufi.
Ku ikubitiro habarwaga ibihumbi bisaga 200 by'imiryango ikeneye ibiribwa, ariko igenda yongera umunsi ku wundi nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mu biribwa bitangwa harimo ifu y'umutsima, ibishyimbo, umuceri n'ifu y'igikoma cy'abana. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Tukivuga ku vya virusi ya corona mu Burundi, leta yemeza ko abantu barenga 125 banduye ico kiza mu kiringo c'indwi imwe gusa. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu hamwe n'igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS bemeza ko uwo mugera usigaye wibonekeza cane hagati mu gihugu. Biruko mu gihe Uburundi bwase kwakira incancho za COVID ya 19. Hagati aho, kuva corona ya kwaduka, Uburundi buvuga ko imaze guhitana abantu 8 gusa muri ico gihugu. Mugenzi wacu Pierre Clavernier Nkuru abandanye.
Raporo y'igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS mu Burundi yerekana ko mu bantu 127 batowe ko ikiza c'umugera wa corona muri iyi ndwi 112 ari abo hagati mu gihugu, cyane cyane mu ntara z'uburaruko bw'igihugu nka Ngozi na Kirundo. Muri icyo gice ariko raberayo isekeza ryo gupima abantu benshi, abarenga 2000 baramaze gupimwa. Abandi bantu bagera kuri 15 nabo babonetse ko umugera ndabaje bavuye hanze y'igihugu, nko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya no mu Bubiligi. Iyi raporo yakozwe harimo n'abahinga bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu, isobanura ko mu Burundi abagwayi b'umugero wa COVID-19 bibonekeza mu turere 8 tw'ubuvuzi tugizwe n'intara 7 kuri 18 zigize igihugu. Ibi birateye amakenga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nk'uko byatangarijwe i Bujumbura no mu bushikiranganje Tade Ndikumana. Ahamagarira abantu kwikubita agashi bagakurikiza impanuro zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Asigura ko ibyo bitigira biteye ubwoba.
Birababaje iyo Imana iduhaye agahengwe hanyuma bavuga ko tuyimanuza, abantu bamenya yuko ikiza kihari kandi mbere kiguma gihindura isura. Cyo gituma yuko aha mu Burundi murabona yuko twe twagize Imana, aho aya manga ibindi bihugu biko biyugarana twebwe hari byaragabanutse, byaragabanutse cyane. Niho rero twadukwiye gufatiraho kugira ngo ikomeze ijya ngingo nziza zo kwikingira no gukingira abandi. Umurundi wese yumve yuko afise uruhara, kuko nitwaguma tumeze uko turi ubu abantu bakijajara bizotuma nk'umumeza zo kurikira dusanga dusubiye ni ihumbi. Turasaba rero abene gihugu kugira ngo bamize kumuzirikanye uko ikiza kihari, ubonye akamubakiye agende kwipimisha. Ibipimo birahari mu gihugu cyose, y'abantu bagiye gusamara bakijajara bituma ingufu leta yari yashizemo mu kurwanya kino kiza zibimfagusa, kuko benshi bakibasiga bakandura.
Mu gisagara cya Bujumbura abantu bemeza ko bamaze kudebukirwa mu gukurikiza izo mpanuro. Aba ni bamwe muri abo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Ku bantu bo ngaha mu gisagara, ikintu nobahanura bamenye ko iki kiza gisanzaye mu bantu bose, kandi umuntu ayirwaye corona ntushaka kumumenya. Kwitwararika bagakaraba amazi meza n'isabuni, bakambara ubupfukamunwa, bagasubira bakabigendeza nka kera, bakumviriza impanuro z'abajejwe amagara y'abantu. Tonze kuri bisi n'ivyo vya cane cane kenshi usanga twegeranye no mu modoka, aho nyene niho biba bikwiye ko bambara ubupfukamunwa. Ngaha muri vile ntibakigutangaza benshi.
Kiriya mu kwinjira mu modoka ategereza kugenda akaravye. Abakiriya turababwira hari abemera n'abatemera, urumva nitwo bashira kwinjira ko bahonura, ahubwo kuko ni ciza kitaboneka no vuga yuko two kwisubira ko tuzakurikiza imanuro baduhereza
nubwo ibitegire by'abandura byabaye byinshi iki gihugu ikiremera gukoresha incanco za COVID-19 nkuko bishimangirwa n'umushyiranganje Tade Ndikumana
incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wandura ahubwo zituma utaremba cyane twera tuvuga tuti ko tugira imana bagakira ni imiti tuteranya tukabona barakira tukavura abantu hakirikare ntibasinjikara benshi barakira nubwo n'ubucanco kujya kwikingira uku tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'ubucanco kandi rutazinzega
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwerekana ko abantu barenga 600,000 bamaze kwandura uwo mugera umunani baritabye imana abarenga 500,300 nabo baracagwaye mu gihe abarenga 770 bakize nabo biruko ibyo bitigiri ntibihurizwa ko na bose kuko amashyirahamwe yigenga yoyo yemeza ko abagwaye n'abahitanywe n'ico kiza barenga bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko Burundi bwonyene nibwo bwanse gukoresha incanco zikiza cy'umugera wa corona ni mu gihe igihugu cya Tanzania naco nyene cari yamirije izo nkingo ubucemeye kuzikoresha ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Tanzania yatangarije kuri Twitter kwizo nkingo zatanzwe n'igihugu ciwe kuri uyu wa gatandatu zirenga umuriyoni w'incanco zo mu bwoko bwa Johnson and Johnson mu rwego rw'umugambi wa COVAX wo kugwanya ico kiza yamara Burundi ntiburi kuri urwo rutonde rw'ibihugu bihabwa izo nkingo za COVAX. Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye by'umugera wa virusi ya corona reka tubibandanirize muri Uganda impunzi ziba ku murwa mukuru Kampala zivuga ko inzara izimereye nabi kubera amabwirizo yaguma mu rugo inkuru irambuye na Ignatius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari muri Uganda.
Ibi ni ibihe bikomeye muri Uganda ku bantu bose kubera gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imirimo myinshi y'abantu yarahagaraye habi ubucuruzi hamwe n'indi mirimo ihemba ku kwezi. Ariko binakomeye kurushaho ku mpunzi zisanzwe zitagira akazi zitunzwe n'uko zikorera abanyagihugu mu bikorwa byabo bitandukanye ubu byahagaraye. Umwe mu bayobozi b'impunzi z'Abarundi zituye mu mujyi wa Kampala utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano yatubwiye uko byifashe mu mpunzi ayobora.
Ukuri impunzi ngaha Kampala mbere no muri Uganda yose zimerewe nabi. Cyane cyane ha Kampala mperereye impunzi zose ziguma mu nzu. N'abahora biyungunganya bakaronka ingene bashobora kubaho ubu ntibarenga impangu zabo cyangwa inzu zabo baguma buganiwe mu nzu ntibaronka icyo bafungura. Ubu rero abantu benshi bakaba ariko baravuga bati cyane cyane nk'impunzi ati uwo tumubona uri kuricwa na corona mugabo basi wowe upfuye ukaba upfuye wari kurarondera abandi abo bandi batarafatwa na corona basi bakaba bafite icyo bafungura.
Kuri uyu muyobozi w'impunzi ati bisa nk'aho nta muntu wita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala na cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo ngakaba zimwe zimaze kwiheba dore ko n'izirwaye indwara zisanzwe zidafite aho zanyura kugira ngo zije kwivuza.
No gushyira kwa muganga birabagora ubu rero dituzi bo tweza amaso nta n'umwe ashobora no kuvuga ati impunzi reka ndazirabe gucya reka ndazihe icyo zijya dupfiriye mu nzu naho koroni tutwica inzara yoyo ntidusiga.
Nibutse ko iki kibazo cy'imibereho mibi yatewe n'icyorezo cya COVID-19 kitari ku mpunzi zonyine ahubwo ko ariko bimeze no mu banyagihugu. Nyamara ariko ku banyagihugu batishoboye Leta yashyizeho gahunda yo kubaha $30 kuri buri rugo kugira ngo babe bagura ibiribwa. Ubushakashatsi buherutse gukorwa n'umuryango wita ku mpunzi ku isi HCR hano muri Uganda bwerekanye ko impunzi zagizweho ingaruka zikomeye cyane zijyanye n'imibereho kuruta abanyagihugu. Uwo muryango wongeraho ko impunzi zimerewe nabi cyane kubera ibura ry'akazi hamwe n'ibyo kurya nakabibi byaraziteye guhungabana mu bitekerezo ndetse zimwe zikaniyica. Umuvugizi wa HCR muri Uganda Wendy Kasujya yatangarije ijwi rya Amerika ko icyo kibazo cy'inzara mu mpunzi barimo kugishakira umuti bafatanyije n'andi mashyirahamwe arimo na banki y'isi yose.
It should be noted that the urban refugee policy requires that
Ati byumvikane ko ingamba zireba impunzi zituye mu mijyi nka Kampala zisaba ko izo mpunzi zikwiye kwitunga. Ntabwo zihabwa imfashanyo nk'impunzi zituye mu makambi, kuko guhitamo gutura mu mujyi bivuze ko impunzi iba yishoboye. Ariko kubera iki cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka kuri buri muntu wese, Leta ya Uganda yasabye HR hamwe n'umuryango w'ibiribwa ku isi PAM kugira ngo dufashe impunzi ziri mu mujyi wa Kampala. Kuri ubu turateganya kuziha amafaranga yo kuzifasha muri ibi bihe byaguma mu rugo, ariko turacyakora ubushakashatsi kumenya ingaruka iki cyorezo cyagize ku mibereho yazo muri rusange. Kandi mbibutse ko uyu mugambi wari usanzwe utari ku ngengo yacu y'imari, bivuze ko ayo mafaranga tugomba kubanza kuyashakira ahandi. Umukuru wa HR muri Uganda, Joe Botwe, arasaba amashyirahamwe mpuzamahanga guhagurukira ikibazo cy'imibereho mibi mu mpunzi zituye muri Uganda, kugira ngo zibone ibiribwa hamwe n'ubuvuzi bihagije, kimwe na serivisi z'uburezi hamwe n'izo gufasha izo mpunzi zahungabanye mu bitekerezo kubera imibereho mibi yatewe n'iki cyorezo cya COVID-19. Uganda nicyo gihugu gicumbikiye umubare munini w'impunzi ku mugabane wa Afurika, zingana n'imiliyoni 1,500,000 ukurikije HR, kandi nicyo gihugu kiza mu mwanya wa kabiri ku isi mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi. Umujyi wa Kampala wonyine utuyemo impunzi zigera ku 60,000. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru y'imikino na sport ubu naho. Mu gihugu cy'u Burundi, imirwi ya Muzinga mu Bigeme na Lumière des Jeunes mu Bagabo niyo yatahukanye igikombe cy'iganwa rya netball. Muri volleyball naho imirwi izokina inkino za nyuma z'igikombe cy'umukuru w'igihugu, haba mu bagabo no mu bigeme yose yamaze kumenyekana. Désiré Hatungimana ibi byose yabiduteguriye.
Muri iryo higanwa rya netball ritarakomera cyane mu gihugu cy'u Burundi, umugwi w'abigeme wa Muzinga ni watahukanye igikombe wirahiye Flambeau des Jeunes ku manota 46-29. Umumenyereza wa Muzinga akamenyesha ko iyo ntsinzi ibanezereje, agasaba abakunzi b'uwo mugwi kubama hafi.
Kuba twakoze turashaka kuronka intsinzi twiteguriye, turashimye rwose. Umwanya wayandi twimirije tuva ko tumutegereza entrainement tukarara hatugoye tukaba dukosora. Abakunzi b'umugwi wa Muzinga netball kama twabatera nuko botuba hafi bakadufasha mu mantrenanse kuraba bakadushyigikira. Iyo dufite match bakaza kuraba kugira ngo nabo tugereje ubuhinga dufite, kugira ngo nabo nyine babaye n'abandi bati umugwi wa Muzinga wose abakinnyi koko.
Muri Flambeau des Jeunes baremera ko barushijwe, ariko mu minsi iza ibintu ngo bishobora guhinduka.
Umuruno kina murabona urukino rwa rukino rubereye ijisho, kuko uri kuraba abo bana banje, abana ngitoza ubuvuba, abana bakiri bato, uri kubagereranije nabo bo muri Muzinga. Urabona ko ari abantu bakuze cyane. Inzira yuko mu minsi iza ntera ndabiga, iminsi iza nzoba ndabatsinda cyane rwose.
Mu bagabo naho Lumière des Jeunes yatsinze mu rukino rwa nyuma agasaka ku manota 36-30. Muri volleyball naho Kuno w'Imana niho imigwi y'abigeme izokina inkino za nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yamenyekana, inyuma yaho hamenyekaniye y'abagabo ku ndwi iheze. Mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma, Muzinga yatsinze Panthers amaseti 3-0, nayo Lesas batsinda Gendarme Light Club amaseti 3-1. Urukino rwa nyuma mu bigeme ukazohuza Muzinga na Lesas, naye mu bagabo akazotana mu mitwe Gacosmos Amical des Sportifs de Bujumbura. Ubujejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi, David Bigirimana, arashima intambwe urwo rukino rugeze ko, akanezerezwa cyane cyane ko imigwi yo mu ntara nayo iri kwirikomeza bimwe bigaragara.
Nk'umuhinga mu bya volleyball navuga yuko twabonye inkino ziryoshye ijisho, tubona ko koko n'abigeme ariko baraduza tekinike, ariko kandi twabonye tukenguke cyane amakipe ya baruguru yavuye ikiremba donke twari dukiremba na umuco, kuko batweretse ko bazanye abana ubona ko koko bakiri bato bafite kazoza. Ariho twagomba dutere intege abarongo ya amakipe yavuye ikiremba kuko boshyiramo umwete cyane, kuko abo bana hamwe bakoresheje neza boshobora kuvamwo abakinyi bakomeye uko bacari bato.
Ikibanza ni tariki izo nkino zizobera ko kikaba kitaramenyekana kuko biva mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu mpira maguru naho mu gisata cy'abigeme mu cicaro cha kabiri imigwi iri kwiragwanira ibibanza bibiri vya mbere bitanga uburenganzira bwo gukina icicaro cha mbere. Imigwi ya Etoile du Matin na Bon Avenir kugeza uno munsi kundwi igiri ya 12 igihiganwa kuri 18 zitekanijwe niyiboneka ko ishobora kuzotahukana ibyo bibanza bibiri vya mbere. Kugeza uno munsi umugwi wa mbere ukabusumvya uwa gatatu amanota 10. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana kuregwe mu ngata na Jean-Claude Munyandinda watubwira agezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mukino w'intoki cha basketball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagabo imaze gutangira imyiteguro y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'igihugu Afrobasket rizatangira mu kwezi gutaha kwa munani rikazabera muri Kigali Arena i Remera. Umutoza w'ikipe umunyasenegal Cheikh Sarr afatanyije n'abungiriza be babiri ariwe Henry Mwinuka na Yves Murenzi bahamagaye abakinnyi 17 bazatoranyamo abo bazifashisha mu rugamba ruzahuza amakipe 16 meza muri basketball muri Afurika. Amakipe atatu asanzwe akomeye mu Rwanda ariyo Patriot Basketball Club, Reg Basketball Club na Aper Basketball Club niyahagarariwe cyane muri abo bakinnyi bahamagawe. Muri bo twavuga abasore bamenyera amarushanwa barimo Cedar Sagamba, Aristide Mugabe, Stine Gumintwari, Dieudonné Ndayisaba, Ericaje, Olivier Shaka, Jean-Jacques Wilson, Shozwa byose n'umukiza, Armel Sangwe, Emil Kazeneza n'abandi. Tunyarukiye mu mikino Olympique irimo kubera Tokyo mu Japani nyuma yuko Moise Mugisha wari uhagarariye Rwanda mu gusiganwa ku magare ananiwe kurangiza ejo kwa gatandatu. Abakinnyi bane nibo basigaye bategereje kurushanwa. Abo ni Marte Nkurije usiganwa ku maguru harekeye n'ibirometero 5, hakaba kandi Erwamani Raguha na Alphonsine Agahozo bazasiganwa mu kino koga. Abangaba bazarushanwa kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ku itariki ya 8 kwezi gutaha kwa 8 hazaba hatahiwe John Hakizimana usiganwa muri marathon. Ese abanyarwanda bitega iki kuri aba bakinnyi? Twumve Pascal Bakomere, umusesenguzi w'inararibonye mu mikino ngororamubiri, akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru impamba.com.
Yagaragaye yuko nubwo yadashobora kuvuga ngo COVID ngo atenye imyiteguro itaba myiza, ariko akenshi twitegura ku munota wa nyuma nyenge se turimo rero tujye twemera tugiye mu mikino Olympique duherekeje abandi. Ariko ibyo kuvuga ngo Hakizimana John azazana umudari ngo bari tazawuzana, ngo hari abakinnyi babiri bo koga yaba Gahozo yaba Maniraguha Eloi barabose rwose, ni ukujyayo gusa byo kugerayo twitwa ko twitabiriye, ariko ntabwo abakinnyi bateguwe muri uno mwaka wa 2021 wambwira ngo hari ikintu bazaza rwose aho twaba tubeshye.
Mu gusoza tukababwira ko mu mpira w'amaguru mu cyumweru gishize hamenyekanye inkuru y'umukinnyi Olivier Kwizera wasezeye burundu gukina umupira. Uyu musore usanzwe afatira ikipe y'igihugu Amavubi yatunguye abantu batari bake bavuga ko yari agifite imbaraga. Kwizera yatangaje ko ibyo gukina abivuyemo nyuma gato yuko urukiko rumuhamije icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge rukamukatira igifungo cy'umwaka umwe usubitse. Yakiniye amakipe atandukanye arimo Vision FC, Isonga FC, APR FC, Bugesera FC, Gasogi United na Lyon Sport. Uyu musore kandi yigeze gukira muri Afurika y'Epfo mu ikipe ya Free State Stars. Olivier Kwizera abenshi basanga yarasezeye atagomba ni umuhungu wa nyakwigendera Jean Felix Gasasira wabaye icyamamare muri muzika nyarwanda muri Orchestre Impala, akaba yari afite akazi no kubuhizi ka Soso Mado wa Njenje. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya kino gitondo vyari bibenemeshejwe na Joy Diana Ninahazwe. Ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibanure tubifuriza kubandanya muraningwa mu vyo muri mu vyose, naho ubutaha turaza kongera mu makuru yacu ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cacu. Mu gukera igihugu c'u Burundi yabaye isubizo cacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cacu. Shakiriza